Mark Burundi ndabashimiye mwe.
Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Na Eugenie Mukankusi basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru mwateguriwe na radio yanyu. Amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki mu Burundi asaba leta kubona umuti w'ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro.
Bivuga ngo iyo migwi irahari mu rwego rwo kuvuga ngo ibintu ngo biraca bigacika, ngo ibintu ngo byarayangaye, ahubwo tubivuga mu rwego rwo kugira ngo leta nyabuna biciye muri ya nyabune cyane biciye mu bundi buryo bwose bushoboka irongere ingene yotorera umuti iki kibazo.
Uyu ni Jean-Claude Sezinkayo, umuhuzabikorwa wa MIRDP urunani rwemeje guharanira amahoro n'iterambere. Muri Uganda uyu munsi nibwo gahunda y'iminsi 42 yaguma mu rugo yarangiye. Cyakora abanyagihugu baracyari mu rujijo, ntibaramenya ikigiye gukurikiraho. Bazindutse bashaka gukora ibikorwa byabo bisanzwe, abasirikare barabakomira. Urukiko mpanabyaha mpuzamahanga CPI rwafashe icyemezo cyo kuburizamo impapuro zo guta muri yombi Simone Babo, umugore uwahoze ari perezida wa Cote d'Ivoire Laurent Babo. Naho mu ntara ya Tigray muri Ethiopia, abana barenga 100,000 baratabarizwa kuko bashobora gupfa mu gihe kingana n'umwaka bitewe no gufungura nabi. Ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya, ni mu gikuri. Amakuru yacu turahera kwavugwa hirya no hino ku isi. Abana barenga 100,000 mu ntara ya Tigray muri Ethiopia bashobora gupfa mu gihe kingana n'umwaka bitewe no gufungura nabi. Fide Niyongabo abahiye inkuru.
Iyo nkuru yatangajwe no musi kwa gatanu n'ishami ry'ishyirahamwe ONU ryitaho abana UNICEF. Umuvugizi w'iryo shyirahamwe Marix Mercado mu vyo yashikirije avuye mu ntara ya Tigray yamenyesheje ko umwe mu bafasoni babiri bibungenze n'abonsa bapimwe muri iyo ntara vyibonekeje ko bafungura nabi, bituma abo bafasoni hamwe n'impinja zabo bashobora kugera migwa n'indwara. Mercado yavuze ko impungenge zikomeye zabo bafise kuvyerekeye amagara y'abana mu ntara ya Tigray irimo intambara ziriko zirigaragaza. Ishyirahamwe UNICEF rivuga ko abana barenga 100,000 mu ntara ya Tigray bashobora kugera migwa bikomeye no gufungura nabi mu mezi 12 ari imbere, mu bizo bavyiyongeye inshuro 10 umuntu abigereranije n'ibitigiri vyibonekeza mu bisanzwe ku mwaka. Amenyesha ko atabitigiri vy'abapfa bivuye ku gufungura nabi bafise, mu gihe asaba ko abajejwe gutabara boshika mu bice vyose vy'intara ya Tigray ata ntambamyi, nuko imfashanyo zokongerezwa bikomeye cyane. Ndaca umuvugizi wa leta ya Ethiopia yavuze buno nyene ku vyatangajwe n'ishyirahamwe UNICEF.
Urukiko mpanabyaha mpuzamahanga CPI rwafashe icyemezo cyo kuburizamo impapuro zo guta muri yombi Simone Babo, umugore wahoze ari umukuru w'igihugu cya Cote d'Ivoire Laurent Babo. Thomas Kamirindi mu nkuru irambuye.
CPI yashakishaga Simone Gbagbo kuva mu 2012 ku byaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha by'intambara. Ni kimwe neza n'iby'umugabo we Laurent Gbagbo yaburanye aratsinda. Laurent Gbagbo amaze guhanagurwaho ibyaha, abashinjacyaha ba CPI basabye abacamanza bayo gusesa impapuro zo gushakisha umugore we Simone Gbagbo. Abacamanza rero bakurikiye abashinjacyaha bavuga ko izi mpapuro koko zitagifite ishingiro. Mu 2017 ubucamanza bwa Cote d'Ivoire nabwo bwari bwagize umwere Simone Gbagbo ku byaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu, ariko mu 2015 bwari bwamuhamije ibyaha byo guhungabanya umutekano wa leta bumukatira igifungo cy'imyaka 20. Yafunguwe mu 2018 amaze imyaka 7 muri gereza ku mbabazi z'umukuru w'igihugu Alassane Ouattara.
Kenya yahagaritse inama z'abaga mu buryo bw'imbonankubone mu gihugu hose mu rwego rwo kubuza COVID-19 gukwirakwira. Minisitiri w'ubuzima wa Kenya Mutahi Kagwe uyu munsi kwa gatanu yavuze ko guverinoma ihagaritse inama zose zihuza abantu hamwe n'ibiterane mu mpande zose z'igihugu mu kugerageza guhagarika COVID-19, avuga ko muri iki gihe ikwirakwira ryayo rituruka ku bwoko bwa Delta. Minisitiri Kagwe yavugiye kuri televiziyo ko guverinoma yasabye abaturage n'abakoresha mu bigo byigenga kureka abakozi babo bakaguma mu rugo keretse abari mu rwego rw'abatanga serivisi za ngombwa. Yagize ati "Ibiterane byose by'abaturage n'inama zihuza abantu imbonankubone izo arizo zose zirahagaritswe mu gihugu hose. bityo rero inama zose za guverinoma harimo izihuza inzego za leta hamwe n'ibiganiro zigomba gukorwa ku buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa zigasubikwa iminsi 30 imbere kugeza ejo kwa kane Kenya yabarwagamo abantu bose hamwe 209,000 bemejwe COVID-19 hapfuye 3,910 n'188,222 bakize ubwandu buri ku gipimo cya 14.4% nk'uko imibare ya Minisiteri y'Ubuzima ibigaragaza ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi barakoze Thomas Kamilindi na Fidel Niyongabo bamfashije kuyabagezaho tubibutse ko iyi ari radio yanyu ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda tubibutse ko mushobora gusanga ibiganiro byacu ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com kugenda no mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika kuri uyu wa gatanu leta y'u Rwanda yahaye Burundi abarwanyi 19 barwanya leta y'icyo gihugu u Rwanda rwavuze ko bafatiwe mu mwaka ushize mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda ku mupaka warwo n'u Burundi ibindi kuri iyi nkuru tubibaza mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda Pierre Claver Niyonkuru
Nigikogwa cabereye ku mupaka wa Gasenyi Nemba ivyo byugu bibiri bihana mu karere ka Bugesera ku ruhande rw'u Rwanda no mu ntare ya Kirundo ku ruhande rw'u Burundi muri ico gikogwa co guhanahana abagwanyi cabaye kuri uyu wa gatanu u Rwanda rwari ruhagarariwe na Brigadier General Vincent Nyakarundi umuyobozi ashinzwe iperereza mu gisirikare c'u Rwanda mu gihe u Burundi nabwo bwari bwaserukiwe na Colonel Ernest Musaba atwara iperereza mu gisirikare c'u Burundi abo bagwanyi ni 19 b'abarundi bashikanywe ku mupaka baboshe amaboko n'amapingu bari bambaye neza impuzu zigizwe n'amapantaro n'amashati biboneka ko zimesuye neza izine nazo ari nshasha bose bari bambaye udufukamunwa two kwikingira ikiza c'umugera wa corona bake muri bo bari bafise amasakoshi biboneka ko yuzuye ibintu bigizwe n'impuzu zabo abandi ibintu byari mu bikapo bimeze nk'amagunira bitekegwamwo ibintu mu Rwanda na zonyene vyaboneka ko ari bishasha yamara igiheberekanwa mu kwezi kw'icumi umwaka weze w'2020 igisirikare cy'u Rwanda kikavuga ko bafatiwe mu karere ka Nyaruguru mu ntara ya Majepfo y'u Rwanda bari bambaye ibikoti birebire n'imipira y'imbeho ico gihe bari bambaye birato vy'amazi bizwi nka botine bafise imishatsi dasokoje canke amadrede mu mutwe kubandi ico bikoze igihe baherezwa bategetsi ba gisirikare cy'u Burundi ku mupaka aka bose bari bimosheje mu mutwe abandi bafise udushatsi dukeya bambaye birato byiza biboneka ko ari bishasha nk'ivyo muri sport bita souplesse uyu munsi nibemerwe kugira ico bashikirije yamara igihe gisirikare cy'u Rwanda cavuga ko cabafashe bari biyemereye ko ari bamwe mu bagize umugwi rede tabara kandi kubagwanya leta y'u Burundi ijwi rya Amerika ryarabigarutse ko duhijambo nkuru nziza Egide yararongoye umugwi wabo n'ubu yarimwo mu basubijwe mu Burundi
tumaze mu kwezi kurenga tugwanira gutaha u Burundi tugwanira gisirikare cy'u Burundi hamwe n'abafashana nabo bayimbonera kure munyuma miseze no tugize teko turagwana dupanga tuganira mu izi komine zegereye izo cy'u Rwanda byashika tugwa mutego tuga turagwana duhita tumaze iminsi tugwana duhi tugwa mutego dusanga twisanze kuta ku Rwanda tugwa mutego tufatwa n'ingabo z'u Rwanda oya ntabwo twe tuyamenya kubera amashamba yameze nk'ayasa ubwo dusanga twambutse tukiraba mu mugongo wacu turaba gihugu cy'u Burundi n'atisanzwe mu mugongo wacu n'ahari ingabo z'u Rwanda tubonaga mu mutego nuko abandi basigaye hakujya mu Burundi mu mashamba yo hakujya mu Burundi n'atisanzwe turi mu mutego w'ingabo z'u Rwanda twagwaniye amashamba menshi twagwaniye ubutumwa zitugwana muri ka shamba rya Kabarore ariko tutatete tukamu shamba rya Muruta na za Musigati hirya muri Bubanza
ingabo z'u Rwanda zashikirije Burundi abo bagwanyi biciye mu mugwi ujeje kugenzura imipaka mu karere k'ibiyaga binini mécanisme conjoint de vérification élargie de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs utwara uwo mugwi niho yarari cyo kimwe n'icegera cy'umuyobozi mu ishami ry'umuryango mpuzamakungu gitaho abanyagihugu FINWAP mu Burundi Richmond Chemoko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashimye ico gikogwa ku rubuga rwa Twitter yagize ati Munama na rimo ihuza abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afrika yo hagati Communauté économique des États d'Afrique centrale nagarutse ku gikorwa citeka cyo gushima cyakozwe n'u Rwanda rwaduhaye abagizi ba 19 bahekuye Barundi mu buraruko bw'igihugu mu mwaka w'2020. President Ndayishimiye yongeye ati ndateye intego Rwanda ko guduha n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 bagashirwa imbere y'ubutungane. Colonel Ernest Musaba atwara iperereza mu gisirikare cy'u Burundi yakiriye abo bagwanyi yashimiye u Rwanda nawe nyene yijeje ko bazoshikanwa imbere y'ubutungane. Yabakiriye bafise n'ibigwanisho vyabo bafatanywe bigizwe n'inkoho, ibisasu, ntezwantoke n'insase z'inkoho nyinshi. Umuyobozi ajejwe iperereza mu gisirikare cy'u Rwanda Vincent Nyakarundi nawe yashimiye umugwi wa CIRG wafashije kugira ngo abo bagwanyi bashikirizwe u Burundi. Yijeje ko u Rwanda ruzobandanya gukorana n'abandi mu guharanira umutekano mu karere k'ibiyaga binini. Kuri uyu wa kane umushikiranganji w'imigenderanire y'u Rwanda Dr Vincent Biruta yari yatangaje ko u Rwanda rugiye kubandanya guherekana utwigoro twiza two kunagura imigenderanire y'ibihugu byombi.
The relationship with Burundi has been improving as you
ati migenderanire n'u Burundi iguma itera imbere ku munsi ku munsi. Ubuheruka twarungitse intumwa muri icyo gihugu umushikiranganji wa mbere kubafasha guhimbaza isabukuru y'imyaka 59 iheze u Burundi bwikukiye. Imbere yaho abategetsi batari bake barahuye na jewe narabonanye na mugenzanje n'ubu turabandanya kugira utwigoro tutari duke two kunagura umubano mwiza n'abategetsi ku rwego rwo hejuru turavugana. Ego nibyo haracari intambwe zo gutera ariko turabona ko ejo ari heza cyane
Burundi. So there's still some work to do but there is some progress.
Mu kwezi kwa kane umwaka w'2019 u Burundi nabwo bwari bwahaye u Rwanda abagwanye indwi b'abanyarwanda bari bafatiwe mu ntara ya Cibitoke mu Burundi ku rubibe n'u Rwanda. Pierre Clavier Nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Muri Uganda uyu munsi niho harangiye gahunda y'iminsi 42 yaguma mu rugo. Abanyagihugu cyane abatuye mu murwa mukuru Kampala babyutse bajya ku kazi, abandi bashaka gufungura amaduka ndetse n'abashaka guhaha ari benshi ariko bakumiriwe n'abasirikare. Minisitiri w'intebe Robina Nabanja yabwiye abanyamakuru ko Perezida Museveni ari bugeze ijambo ku baturage mu kanya saa mbiri z'ijoro. Mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana yabiganiriyeho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi uri muri Uganda.
Abantu babyutse bafite amasiko menshi ko bagiye gutangira akazi kuko iminsi 42 y'umukuru w'igihugu yatanze yaguma mu rugo yaraye irangiye ku saa sita za nijoro. So abantu bategereza ko Perezida agiye kongera gutanga amabwiriza mashya yatanga, bityo babyuka ariho urujijo bibaza niba basubira ku kazi bisanzwe ntabagirwa ibisubizo. Ubwo rero bamwe biba ngombwa ko bafata imihanda bakajya mu mijyi nuko n'ahantu hasi basanzwe bakorera imirimo yabo, ariko bagatangara ko bagira mu muhanda bagasubizwa inyuma bagasanga za bariyeri z'abasirikare n'abapolisi zibasubiza inyuma ko batemerewe kuja ku kazi. Ariko abenshi bari bazi ko nyine iyi minsi 42 irangiye bahita batangira akazi. Ubwo rero kuba umukuru w'igihugu atahise atanga n'imabwiriza byo byateye urujijo, ariko nk'uko bivuzaho nyine batumaze kumenya ko umukuru w'igihugu agiye gutanga n'imabwiriza mu ijambo rye agiye gufata saa mbiri za nijoro uno munsi.
None aho washoboye kugira aho ngaho mu murwa mukuru hari aho wasanze abaturage bahanganye n'abashinzwe umutekano?
Nibyo koko hamwe na hamwe abantu babyutse benshi, bamwe bari bageze mu mujyi nubwo bamwe bakumiriwe mu mihanda batarageramo, ariko bamwe bari babashoboye kugeramo. Abapolisi n'abasirikare barimo kubasubiza inyuma, ntabwo bamemereye nta n'umwe bemereye kugira ngo yegere iduka ye ngo ayifungure. Bamwe bicaye hanze y'amaduka yabo, abandi baragendagenda mu muhanda babuze icyo gukora, ariko bigaragara ko ari nta n'umuntu n'umwe wemerewe kugira icyo yakora uretse nyine imodoka z'ubutabazi z'abasirikare z'abapolisi n'abantu bake bemerewe kugira ngo bakore akazi nk'amabanki n'ibindi bigo by'ingenzi. Nibo bari mu mujyi, n'imodoka zabo nizo zishobora kugenda zikagera mu mujyi.
Mbese muri iyi minsi 42 yaguma mu rugo, hari icyo leta yafashishije abaturage batashoboraga kujya ku kazi kugira ngo bagire ikibaramira?
Nibyo koko leta yagerageje guha abaturage batishoboye bo yise abatishoboye bagira ku 170,000 buri mu buri rugo rwohereza idolari 30 yo guhaha ibyo kurya. Ibutse ko iguma mu rugo ari mu gihugu cyose atari mu mujyi gusa, kuko nkama nk'ibihugu bimwe bishyiraho mu mijyi cyangwa ahantu hamwe ariko hano hari muri Uganda yose, bivuze ko abantu bari bashonje ari benshi cyane. Abantu bake nk'uko leta yabapangiye barayabonye, ariko benshi banasigaye binubira bavuga ko itatabagezeho uko nabari bashonje. Ariko kuko kurabona nko mu igihugu cy'abantu 45,000,000 ugafatamo abantu 70,000 ubonye nakabari ko bifashanyo, bigaragara ko abenshi basigaye bagishonje.
None uhereye ku mibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima, iyi gahunda ya guma mu rugo hari icyo yamaze mu kugabanya icyorezo cya COVID-19?
Nk'uko abashinzwe by'ubuzima batubwira, nuko minisitiri ushinzwe itangazamakuru yabibwiye itangazamakuru nimugoroba, iyi guma mu rugo yafashije kinini, kuko ubwo perezida yayitangaje ashyiraho amabwiriza ngo abantu bagume mu rugo, ubwandu bwari ku muvuduko uhambaye ku buryo ku munsi yari harimo kwandura abantu babarirwa mu 1,500 yarabigeze kuri 18% kuri mu gihugu. Ariko ubu ngubu imibare itangazwa igaragaza ko ubwo bwandu bumaze kugabanuka kugera kuri 8%. Bivuze ko iguma mu rugo yafashije cyane mu kugabanya gukwirakwira k'uburwayi. Ariko nanone minisitiri ishyizwe amagara y'abantu ivuga ko umubare mwiza wo kugira ngo babe bafungura ibikorwa byose byo mu gihugu byakabaye kuba bagabanyije kugera kuri 5%, ariko ku 8% ko hakiri ko bikigaragara ko uburwayi bushobora kongera gusakara. Bityo bivuze ko rero no kuja gufungura kongera gufungurira abantu ngo basubire mu bikorwa bisanzwe nk'uko tubikeka bigiye kuba, bamwe abahanga bamwe bagira leta igihugu kugira ngo bafungure ibikorwa bimwe bimwe, ariko ibikorwa byinshi bikusanya abantu benshi babe babiretse nk'amashuri, insengero n'ahandi hahura abantu benshi ngo byo babe babiretse bite gufungura.
Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kampala muri Uganda, ndagushimiye cyane kandi ugira umunsi mwiza.
Murakoze cyane bwana Venuste.
Leta y'u Burundi ivuga ko itazi niba mu ishyamba kimeza Kibiranyungwe hari abantu bitwaje ibirwanisho. Ese imitwe yitwaje ibirwanisho iriho mu karere Rwanda Burundi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa ntayo? Ese ikibazo cy'ibirwanisho binyanyagiye mu banyagihugu giteye gite? Amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki abibona ate? Mugenzi wacu Thomas Kamirindi arabiganiraho n'abahagarariye abiri muri yo. Jean-Claude Sinzinkayo ni umuhuzabikorwa wa MIRDP, Mécanisme pour l'initiative et la recherche de la paix et le développement, ni ukuvuga urunani rwiyemeje guharanira amahoro n'iterambere, umwe mu miryango igize urugaga mpuzamahanga Ayansa International Action Network on Small Arms, rwiyemeje kurwanya urugomo rushamikiye ku mbunda inkoho mu Kirundi, ari muri Uganda. Aime Pascal Nduwimana ayobora kandi ahagarariye imbere y'amategeko MAC, Ministère Africain de la Compassion Burundi, cyangwa se ishyirahamwe rya Gikristo rishingiye ku bikorwa kinyafurika by'impuhwe mu Burundi, ari mu Burundi. Ni utangira avuga uko leta y'u Burundi yaka ibirwanisho abatayifitiye uruhushya.
Umuntu ari hano i Burundi kandi mbere washaka ndahakorera cyane, ari nawo mbere twama turi igihe cyose. Ibijyanye abitwagije ibirwanisho cyangwa abatunze ibirwanisho batanabifitiye ububasha, hariho umugwi iwacu jeje kuba unabibaka kandi n'ubushikiranganji bunabijejwe bwaratanze na raporo bw'uyu mwaka uheze, baraguze ibyo babatse uraho ibyo usanga baratanze itangazo atababitunze atabubasha mubishikane. Twaragize n'ikintu bita isekeza ryo kubibaka, rero turabona yuko ubunye ntawo yakana ngo nta bigisigaye, kuko urumva abasuma cyangwa hirya cyangwa hino, ariko mugabo ntawavuga ko igirwanisho ari byinshi cyane indani haba no mu makomine cyane ku mitumba.
Ariko rero hari abategetsi bavuga yuko hari utuntu tw'utugwi tw'abantu twasambuwe. Ndibuka ko nka minisitiri w'umutekano Ndirako Buca aherutse kubivuga, ndakeka ari nko ku matariki 12-13 y'uku kwezi, hari utugwi twinshi basambuye. None se utwo tugwi tuba tugizwe n'abantu bameze bate? Eme Pascal Nduwimana rero urakoze nibutse kuyobora kandi uhagarariye imbere y'amategeko Mac Burundi no kuvishyira hamwe rya Kikristo rishingiye ku bikorwa cy'Afrika by'impuhwe mu Burundi. Nimba nibuka neza rero koko utwo tugwi ministre ndira ko buce yavuze ko mu mwaka ushize wose amezi 12 basambuye inzego z'umutekano zasambuye utugwi tumeze gutyo maze kuvuga 129 nimba nibuka neza. Noneho duhamagare Jean Claude Sinzinkayo umuyuhuza bikorwa wa MRPD uri muri Uganda, nawe ukurikiranira ibintu hafi byo mu karere ututuntu twutugwi abaroberi za milis byo ubyumvute ubikora ubushakashatsi gute?
Thomas Kamirindi nagira ngo mbanze menyeshe abariko baratwumviriza ko MRPD ari kigo cy'akarere nk'uko wabivuze gikorera mu bihugu 15. Hanyuma muri ibyo bihugu dusemo abaduserukira banakurikirana ibikorwa ku munsi bagaheza rero bakamenya amakuru. Jewe rero naho ndi mu Buganda n'i Burundi ndahari no mu Rwanda ndahari no mu bindi bihugu byose ndahari, kuko abo dukorana niyo bari amakuru ya kimwe cyose.
Ndagushimiye ako kantu twunguye ku inama.
Muri make rero ebo sinja kwemeranya na Pascale. Igituma kitaja kwemeranya jewe hano nza kuvuga nishimikije ku itangazo ryaraye risohowe n'umushyikiriza manza kizigenza wa Repubulika y'u Burundi.
Ni Sylvestre Nyandwi, yitwa Sylvestre Nyandwi
kizigenza wa Repubulika y'u Burundi.
Yego.
Mu itangazo ryiwe rafite ibyo yashikirije, naho tutemeranya na wicana kwijana, ariko ahanini niwe twavuga ko asa nkaho yagerageje kushira bimwe ahabona nk'urugero. Yavuze ati bamwe muri abo muvuga yuko bari uburengero boba bagiye kwinjira mu bitwaje ibirwanisho. Aha rero niho nuca ngaruka nkabaza Pascal Mbega, none uyo mushyikiriza manza kizigenza wa Repubulika ko afise mu ntara zose baronka ivyegeranyo vyabivuye muwo twita abaopeji, kuko abaopeji bakorera ministeri civilike akaronka ivyegeranyo vyose. None ico dufata yuko umushyikiriza manza kizigenza wa Repubulika yabeshe haba namba yaramenyesheje ati hari abo babagenda bagiye binjira muri iyo mizi yitwaje irwanisho bakagenda badasezeye imiryango. Ni ukuvuga ko nawe ubwiwe iyo mi yitwaje irwanisho abamaze kwemera yuko ihari.
Ariko sinzi nkayo ntabwo yavuze aho iyo migwi iri.
Aho iyo migwi iri ntiyovuga hiri kuko ntayirimo. Ni nkuko naje niwambaza uti iyo migwi iri hehe, sinza kukubwira hiri kuko ndukorana ntisindayirimo. Icyo womenya ku migwi yitwaje irwanisho abantu baba barubatse inzu ngo baba ahantu hamwe, hari aho usanga ari abantu baguma bagerera mu gihugu. Aha ni uguha urugero abantu bose imyango barabizi mu Burundi mu gihe gihetse mwarumvise imitego yabaye ku ibarara rya Bugarama, bakagenda bagatega bakarasa abantu bagasahura imiduga bakayiturira. None ibyo twavuga ko ari ibikorwa by'ubusuma bisanzwe ku buryo bw'uko botegera yacu yuzuye abantu bakayiturirayo cyangwa bagategera imodoka zingahe zose, kuva ko ari ibikorwa by'ubusuma bisanzwe. Kira noneho tugarutse muri kahise nta n'umwe atazi ko
mu Burundi kuba mu 2015 hari imigwi no wakavuga ko muyari yarashinzwe kuba kinubu kiracariho ahano banka FNL iyobowe na Nzabampema nibaza yuko atawo tubirirengero giwe tukaza kumugwitwa Red Tabara abantu abo tubirirengero byabo tukagaruka kandi kumugwitwa FRN w'abanyarwanda bagwanya Rwanda ariko Rwanda rudasiba kuvuga yuko bateye bava mu kibira
kibira Nyungwe yego
ibi rero ni bimwe mu bimenyetso tumusiga umuntu yofatiraho mu kwemeza yuko iyo migwi ihari mu nyumve neza ntituvuga ngo iyo migwi irahari mu rwego rwo kuvuga ngo ibintu ngo biraca bigacika ngo ibintu ngo byarayangaye ahubwo tubivuga mu rwego rwo kugira ngo leta nyabuna biciye muri ya nyabune cyane biciye mu bundi buryo bwose bushoboka irondere ingene yotorega umuti iki kibazo kuko by'ukuri uraje nk'ibyo umushyiramanza wo kwivuna bazi yavuze hamwe n'izindi mushyiramanza tugeza wa Repubulika yavuze muca mwumva yuko hari igihe ushanje
nibutse abaduteze amatwi ko iyi ngiyi ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda Feza uraho urakomeye uherereye hese Feza
umurenge wa Rugerero
ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
ni igitekerezo kuko nasomye nagiye ndavuga ni nagira igitekerezo kwa kusanga amatsiko yavugaga ukuntu mbese imitwe y'iterabwoba hagati y'u Rwanda
no oya ntabwo navuze imitwe y'iterabwoba oya 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 Feza ntabwo twanditse imitwe y'iterabwoba twanditse imitwe ifite ibirwanisho
yego itwaje ibirwanisho icyo nashaka kuvuga nuko nk'iwacu mu Rwanda urabona atari mu bintu bya politiki urabona iwacu twe tubona ko ari amahoro mu gihe cyashize nibwo twumvaga bavuga ngo ibya FRN ariko u Rwanda rushyiramo imbaraga zagenda twumva abo basankara ngo barafashwe rero kugeza aya masaha ubirebye neza u Rwanda tubona urabona nko muri Nyungwe niho bari bavuze ko FRN iri niyo makuru twumvaga ngiye ndavuga ko hari rw'umuturage usanzwe rero byageze aho ngaho twumva ko byarangiye kuko byaranadutunguye cyane iyo banye mu Rwanda ku rwego rw'isi
yego
ubona rufite amateka cyane urajya muri Central Africa ukabona rwakoze amateka uri muri Mozambique ukabona rufite amateka
yego
ukibaza ukuntu muri Nyungwe ahantu hatoya cyane haba harimo abantu bameze gutyo mu bitwaje ibirwanisho ukibaza se ugereranyije n'uko u Rwanda rumeze twe nk'abaturage bizira tugora kubyiyumvisha cyane wenda nko mu Burundi ho ibyo ntabwo twabimenya kuko ari iby'Abarundi ariko nk'abanyarwanda nkungumva mvuga nta neza utekanye nta mahoro nta rufasi twumva ntaki mbona rero n'igitekerezo ashobora gutambuka ni twebwe mu Rwanda iyo tubibonye tubona dutekanye nta mahoro ubwo twumva ngo iyo mitwe y'ibirwanisho yitwaje ibirwanisho tuba tubona twebwe tubona ko ntabwo kuko ntabyo twumva
yee Feza urakoze
ya murakoze mugire ibihe byiza
noneho duhamagare Kwizera
ndabumva
urahura ukomeye
naho ndakomeye cyane
uherereye hehe bwa mbere
ndi Kigali mu Rwanda mu by'ukuri nanumvise igitekerezo umutumirwa yaravuze ngo nibyo iyo migwi yitwaje ibirwanisho ngo iriho ngo ariko kubiriho ntabwo twavuga ko byacika ibintu bikomeye ariko nagira ngo wenda ngira icyo mugabo ndabanza kugira icyo abivugaho mu by'ukuri iyo migwi ntibivuga ikibazo muri aka gace ka Afurika y'Iburasirazuba ku mpamvu zihe ngira ngo u Rwanda ntanga urugero muri bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba u Rwanda n'u Burundi icyo bipfa n'abakekwa ko ni imigwi ikekwa ko yitwaje ibirwanisho iri muri rya shyamba rya Kibira Nyungwe uyu munsi ubwumvikane buke buri hagati y'u Rwanda n'u Burundi cyangwa se u Rwanda na Uganda ibibazo byabo turabizi usanga bigira ingaruka mbi ingaruka zitari nziza ku banyagihugu wa munyarwanda wisanzura muri Uganda ukavuga ko imipaka ifunze kubera ibibazo bya politiki wenda nubwo harimo n'ibibazo bya covid ariko ntabwo twabura twakirengagije ibyo kibazo ntekereza ko tutirengagije tuzi ibyabaye ubwo muri Uganda habaga bafata abanyarwanda ngo bajya kuneka igihugu urwitse kurira hagati y'ibihugu byombi tutirengagije na none i Burundi.
Nshuti mwarimu duteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu n'ibiganiro byo kuri iyi saha. Mwifuje kumva ikiganiro cyose mushobora kugisanga ku rubuga rwacu rwa interineti kuri www.radioyacuvewa.com. Ndabashimira mwese kwa mwahisemo gukurikira radio yanyu. Washyize hamwe amajwi ni Geoffrey Mutagoma. Ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukamba.